bamwe mu batwara ibinyabiziga bari muri uyu mujyi bavuga yuko ibura rya lisanse mu gihugu cy'u Burundi ariyo ntandaro yatumye ibiciro by'ingendo bizamuka, kuko icyo gitoro kivanwa muri Buvira n'abacuruzi kikajanwa kugurishirizwa Abarundi baba bavuye i Bujumbura. Ubwo twagera ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi, twasanze ari imodokari zibarirwa mu majana zavuye muri icyo gihugu zaje gushakira igitoro muri Kongo. Hari kandi n'abacuruzi bato bato benshi bari bikoreye amabido ya lisansi, abandi babonekaga bayatwaye mu mato, mu gihe abandi nabo bari bayafite ku makinga atwara abantu babana n'ubumuga. Uyu mushoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gusaka lisansi akavimvira avuye i Bujumbura yemeza yuko yari amaze igihe kirekire adakora kubera igitoro cyabuze mu Burundi, ahitamo kuza kugishakira muri Kongo.
Mvuye Bujumbura hasi neza muri karitsiye cy'ibitoki, nshobora kuza no ku mupaka wa Kongo kugira ndarengene nshobora kuronka n'igitoro nshobora gukoresha ejo kugira imodoka ntihagarare. Bona agomba amarindwi hafi indwi yose ntonze kuri sitasiyo ngo manunguruza bambwira ngo akigomba kize na hariya ngo akigomba kize mbura ngenda natondesha hirya no hino mpaka n'ubunyatsane bwaro bakizana no ku mabido nabonye urabona bakizana ku mabido si ku sitasiyo ibe yose batubwira dupfa kuguruka nyene cyo gusa tubatanga akazi ko hagarara cyangwa imidugu ihagarara. Ingorane turi guhura nazo ngahaya mu nzira kubera ko urabona ko imiduga kenshi igenda dukamirako igukamiye ku nturonka umuntu aguha n'ikinjo kwidepana kandi ingorane kugira ushikino naho biragorana ku mupaka ntituri bugongeshe tujya kuko nyine badusaba amahera menshi kugira tunde gushikine ne cyane gose hafi ugeranije mu mwaka urashika mu 2060.
Fabrice ndiyo kubwayo n'umutari ukoreye imirimo ye mu mujyi wa Uvira ashimangira ko nabo batorohewe kuko ibiciro by'amafaranga bari basanzwe baguriraho essence byaduze muri ibi bihe Abarundi baza gushakira igitoro muri Uvira.
Esase yazamutse mu ndwi heze ukuntu byagenze yaduze mu minsi ibiri gusa yahora ku 300,000 y'amakongomani ikijya ku 400,000 cyangwa 403 iri kiro. Ubu nayo mpamvu tubona kuruse za sengisa zitugora kugenda gutwara k'abakiriya kumva z'uko caduhomba cyane. Usanga waguze nk'iyo ritiri imwe y'400,000 utwaye abakiriya bangahe batanu b'amajana 55 nta kintu ushobora kuronka kabisa.
Kubera uku kuduga kw'ibiciro bya lisanse muri Uvira byatumye mu tundi turere twari dusanzwe tuza kurangurira igitoro muri Uvira ibiciro byiyongera, aho muri Baraka ritiri imwe yavuye ku mafaranga 400,000 by'amakongomani, mbese urudolari n'ibice 42 ijya ku 500,000 by'amakongomani, urudolari n'ibice 78 naho imisisi iritiri imwe igeze ku madolari abiri arenga. Abakora ingendo hagati ya Fizi na Uvira bemeza ko ibiciro byo kwiyunguruza nabyo byiyongereye.
No munsi kugira ngo uve mu rusenda ugende Baraka hano twahora tugendera 800,000 bakumenya amaso baguciye menshi ukariha 10,000, no munsi udafite 15,000 ntibashobora kugutwara. Nk'ubu kuva ngaha gushika isanza hari soko y'icunwe ahantu hahora hagenderwa amafaranga 1,000,000, no munsi udafite amafaranga 15,000 ntibakujana. Ahantu kuva ngaha gushika imboka hano twahora tugendera 2,000, no munsi udafite 3,000 ntibakujana. Icyo cyose cyaje gituma abadandaza nabo nyene bace baduze ibidandazo bavuga ngo igitoro cyaduze ngo ni ndende.
Nubwo biruku aba Barundi n'abakongomani bacururiza igitoro kuri uyu mupaka bagaragaza yuko bavanamo inyungu nyinshi.
Ubu udandaza amabido 10 cyangwa 15
ukavanamo inyungu ingana gute?
Urumva 80,000 tuntura kura idepense turaronga 80,000
ku munsi
80,000 y'amakongo.
Twashatse kumenya icyo abacuruzi ba essence bavuga kuri iri duga ryayo muri Uvira, tugira kuri amwe mastasiyo ari za Kavimvira na Gasenga dusanga nta gitoro bafite, ahandi twasanze bagifite ni nka Mulongwe na Kakungwe, banze kugira icyo badutangariza. Gusa umuyobozi ushinzwe ibya petrole muri Uvira Ephrem Baragizi mu magambo make kuri telefone yatubwiye ko iki kibazo cyo kuduga essence atari muri Uvira gusa ahubwo kiri ku isi hose. Uyu muyobozi akana amakuru avuga ko cyaduze kubera kivanwa muri Uvira kikajyanwa mu Burundi. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.